nzamba
nzambira samirana
Ndabahenyiriwe mwebwe mwese bakunzi ba radio inzamba gateka kawe muteza matwi kaze murano makuru mwateguriwe na Alisa Kimana naye akabagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira Icumba mu gisagara ca Muyinga hara yatoye kiziga cene na kugiti akababaye umuntu agira gatandatu yishwe muri zino ndwi zibiri zirangiye mu byamagara y'abantu inyuma yaho hibonekereje ibiharuro vyiyongera kubandura ikiza ca COVID-19 mu ntara za Ngozi na Kirundo ico kiza kiravugwa kandi mu ntara ya Ruyigi aho mu ndwi iheze habonetse abagwayi barenga 90 umuvugizi w'umuharire tabara nawe asaba leta kudahirahira ngo irye urwara abagwanyi baye baherutse gushikirizwa ico gihugu kandi ko batarota bashe bigwanisho hasi mu gihe cyose leta itazobiremera kuganira nabo batavuga rumwe nongeye kuba ikaze
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Ano makuru tuyahere mu yavugwa mu mutekano muke aho mu ntara ya Ruyigi havuga umugabo akiri muto yatowe ikiziga kuri uyu wa mbere ikiziga cene na kumugozi uboheye ku giti hafi y'umuhaniwe ku mutumba wa Kayenzi zone Cumba komine n'intara ya Muyinga abajejwe intwaro ku mutumba wa Kayenzi bavuga ko uwo musore yahuye ariko mu muryango wiwe bakavuga ko ahubwo yishwe wabamwisha umanika ku giti kugira ngo bahuvye amatohoza inkuru tuyibaze Blaise Nijimbere
uwo mugabo yatowe ikiziga yitwa Juvenal niyo mwungere inkuru ziva ku mutumba Kayenzi zivuga ko ku munsi w'Imana yari yirwanyira abagenzi we kuri uwo mutumba asanzwe avuka ko ariko ngo ntiyashoboye gutaha mu rugiwe amakuru atangwa n'abajejwe intwaro kuri uwo mutumba avuga ko niyo mwungere yoba yari yahuye kubera imanza yari afitaniye n'ababyeyi babigeme yateye inda ibyo bikabirwa kure n'abo mu muryango wa nyakwigendera aho bavuga ko yishwe abamwishe bagaca baja kumumanika ku giti kugira ngo bahuvye amatohoza uwo muhisi akaba ashize umukenyezi n'umwana umwe ubugizi bwa nabi bufatiye ku bwicanyi bukaba bwabaye ndanse mu ntara ya Muyinga aho abantu bashika kuri batandatu batowe ari biziga mu kiringo kiri munsi y'indwi zibiri mu makomine ya Muyinga mwakiro na giteranyi
imakamba naho mu bumanuko bw'u Burundi umuntu umwe yarahagaritswe ku muhinga mwo kuri uwa mbere n'abakozi biperereza mu ntara ya Makamba uwo yafashwe akaba yaheruka kurekugwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu afungiwe hakaba atarashobora kumenyekana mu muryango wiwe bagasaba kuwabo yorekugwa kuko nico yafatiwe batakimenyeshejwe Idonido na Jacob Sibomana
uwo yaraye ahagaritswe n'umugabo azwi ku izina rya Bavugirije akabavuka ku mutumba mudatugwa zone Bigina ya komini Kayogoro yahagarikiwe ku mutumba Gasenga muri zone Bigina ahasanzwe aba mu masaha y'umugoroba nkuko amakuru dukura mu babibonye abivuga ngo yahagaritswe na meho we ntunzwe n'Imana arongoye iperereza mu ntara ya Makamba inyuma y'isakwa ryabanje gukogwa ahasanzwe aba kuri uyu wa mbere nyine abegereye umuryango wiwe bakemeza ko ta kintu na kimwe cahatowe umuryango wiwe akavuga ko warongoye iperereza mu ntara ataca yababwiye ku bijanye n'imvuzi itumye uwabo ahagarikwa uwo bavugirije akaba yarayahagaritswe nyuma y'amezi atandatu arekuwe ku kigongo cy'umukuru w'igihugu akaba yarekuwe inyuma yaho yari yaciriwe gupfunga imyaka 21 na sentare nkuru ya Makamba ku cyaha cyo gutunga ibigwanisho hari mu mwaka w'2018 icyo gihe igipolisi cyamenyesheje ko camufatanye nk'uyo mu bwoko bwa Kalashnikov amasasi agera ku 2000 hamwe n'amenyo y'inzovu abo mu muryango w'iyo bagasaba ko bumenyeshwe icyaha yakoze n'ahapfungiwe muri kino gihe uruganda rwa radio inzamba rukaba rutarashobora kuruka kuri telefone numero we ntunzwe n'Imana arongoye iperereza mu ntara ya Makamba cyo kimwe na Emmanuel Manariyo arongoye igipolisi muri iyo ntara kugira batange umuco ku bijanye n'iryo hagarikwa
arakoze Jacob Siomana amashyirahamwe mpuzamakungu atandatu aharanira agateka kazi na muntu asabire kugwa atakirinze gusabwa ry'umushinga wa manza Tony Germain Nkina akaba yaciriwe umunyororo w'imyaka 5 kuva mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka aya mashirahamwe mu itangazo yasohoye ku itariki 10 za kuno kwezi avuga ko uyu mushinga manza ariko arazira ubusa iri muri iryo tangazo tuyibwirwa na Josephine Johnson Nkunzimana
Murugo gwandiko gwasohowe n'amashirahamwe uko aratandatu ruvuga ko umushingwa manza Tony Jame nkina wo mu ntara ya Kayanza yafashwe ku igenekerezo rya 13 z'ukwi 10 mu mwaka w'2020 muri commune Kabarore aho yari yagiye kuraba umwe mu basanzwe aburanira yaciye ajanwa gufungirwa mu gasho k'iperereza mu Kayanza inyuma yuko baciye bamwunguriza mu ibohero rikuru ry'ingozi aho gushika n'ubu agifungiwe. Iryo tangazo rikabandanya rivuga ko ku igenekezo rya 15 z'ukwezi kwa gatandatu sentare nkuru yo mu Kayanza yagirije Tony Germain nkina ko yakoranye n'umugwi w'abagwanyi wateye intara ya Kayanza muri commune Kabarore. Sentare ikaba yamusabiye gufungwa imyaka 5 no gutanga ihadabu y'amafaranga angana no miliyoni y'amarundi. Tony Germain nkina akaba yahoze aserukira ishyirahamwe ya Prodeash mu ntara ya Kayanza gushika aho hafatiwe ingingo yo kurifuta. Mu bindi umushikiriza manza yagiriza Tony Germain ngo nuko yahora aja mu Rwanda ashiriye amakuru umukuru wa Prodeash nabo mu mugwi w'abagwanyi ba Rede Tabara naho uwo mushikiriza manza atashoboye kwerekana ibyemezo by'ivyo yagiriza Tony Germain nkina. Womenya ko amashirahamwe atandatu asaba irekura ry'uwo mushingwa manza ari Amnesty International, Defenders, Human Rights Watch, Protection International Africa, Nature International. Ayo mashirahamwe akavuga ko atakindi uyo mushingwa manza ariko arazira atari uko yahora ari mu ishirahamwe Aprodeash.
Amakuru ya radio Inzambara bandanya umuhari Rede Tabara warayusohoye itangaza aho usaba leta y'u Burundi kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira abafatiwe ku rugamba. Inyuma yaho leta y'u Rwanda iherutse gushikiriza igisirikare cy'u Burundi abagwanyi 19 b'umuhari Rede Tabara bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda mu kwezi kw'icyenda umwaka w'2020. Patrick Nahimana avugira uwo muhari asigura ko urugamba rwo kugwanya leta rubandanya kubera inzira y'ibiganiro itarashoboka. Umvirizi
turamenyesha ko bitaduce intege mu rugamba twahisemwo kwo kubohoza Burundi, ariko kandi nedutabara dufata ko Serge biciye kuri MCV izi uko bazofatwa gahagararira amategeko mpuzamakungu agenga umugwanyi. Nedutabara rero yibukije ko yatoye ibigwanisho yaranira iteka n'itekane igaharanira kubahiriza amasezerano yarusha. Rero Rede Tabara nta yindi nzira ihari atari inzira yo kugwana, urugamba rurabandanya kuko inzira y'ibiganiro itarashoboka gushikana uno munsi tuvuga. Tube bitebuke tuzoteba twumvirwa. Icyo twasaba naco twebwe igikuru twasaba nk'ibihugu bihanura bibe n'u Burundi, ibihugu bikikije igihugu cy'u Burundi ko bakumva icyo duharanira kuko bamenye yuko leta y'u Burundi ari leta ibesha ikorera ibintu byose mu kinyoma. Yigeze yemera n'umunsi n'umwe ko twokwicara ngo tugire ibiganiro canke ngo banakera ngo habeho n'amatora abonetse ku mugaragaro. Rero twebwe twahisemo ko tuzogwana gushika twumviwe, turazi neza yuko igihe kizoshika bagatahura icyo twahitiye mu bigwanisho.
Inzamba.
Ubu naho dutandukira amakuru avugwa mu makambi y'impunzi duhereye muri Tanzania. Igikorwa cyo kwimura impunzi z'Abarundi zari mu ikambi ya Nduta cyarahagaritswe kuva mu ndwi iheze kumva tutarashobora kumenyekana. Impunzi zari ziteguye kwimurwa ubu zikaba zitagirayo zicira nayo zimira kuko n'inzu zari zisanzwe zibamwo zaciye zibomorwa. Ido Nido na Vanessa Muiteka.
Nk'uko amakuru dukura ngaho mu ikambi ya Mutenderi abyemeza, imiryango igera kuri 80 niyo yari yiteguye gutaha kuri uyu wa gatanu, n'ibintu byabo bamaze kubyeganyiriza mu mamodoka yamara bakaba batashoboye kubimura. Igikorwa cyahagaritswe ku mvu zitaramenyekana.
Bari kugenda ku munsi wa gatanu ntibiheze, ntibashoboye kugenda. Nabatangarije ko bazogenda ku munsi wa mbere ariko naho nyene basiba. Ikibabaje ni uko bamaze iyo minsi yose barara hanze kuko amazu yabo yaciye abomorwa. Muri kano kanya imizigo yabo ikaba iriko iruruzwa kandi vyinshi bikaba vyarononekaye, na cane cane ibifungurwa bibisi bakaba batabona aho bashikiza ivyabo n'imiryango yabo naho barara na mwanya amazu yabo yabomotse.
Ubu iyo miryango ikaba isavye indaro mu zindi mpunzi. izo mpunzi zigasaba ishirahamwe hasaya kureka kuziburabuza
ubeshi batagendara kwa banyi babo babagenzi rero tugasaba leta Tanzania na hasaya gufatanira ziraburabuza kubera duhomba ibintu byinshi kandi tugatakaza n'ibintu byinshi
radiyo inzamba tukaba tutarashobora kuronka abo mu ishirahamwe hasaya ngo bashobore kuduha umuco kubijanye n'ihagarikwa ryo kwimuka kw'izo mpunzi nico bateganya ko bari bamaze kubomoregwa amazu yabo batimuwe
ubona aho dukubitire muri Kongo aho kuva kuri uyu wa mbere imiryango irenga 200 impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Murongwe muri Repubulika ya Intwaro Rusangi ya Kongo iri kwiraronswa ibifungurwa byatanzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye ibifungwa PAM izo mpunzi zari zimaze umwaka urenga mu ikambi y'agateganyo aho bita Monge Monge zikamenyesha ko ibifungwa ziko zirahabwa ari ntica ntikize ngo bidashobora kurenza iminsi ine mu gihe abarongoye iyo kambi ya Murongwe bababwiye ko bitegerezwa kumara iminsi 20 inkuru tubaza Delicia Kamikazi
icyo gikorwa cyatangwe kuno wa mbere kigo kirabandanya no kuri uwa kabiri iyo miryango 155 y'impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Murongwe iriko ihabwa ifungurwa ryatanzwe n'ishyirahamwe PAM ifungurwa bigizwe n'ifu y'ibigori amavuta benshi bita maoki umunyu n'ubushaza kubwizo mpunzi ngo ibyo bifungurwa n'intica n'ikize nta n'iminsi ine bizomara kandi ababarongoye bo babasiguriye ko bitegereza kumara iminsi 20
nuko ntabwo iminsi 20 yohera kandi se ndumuntu umwe wenyine ariko kumereza ikiro kimwe cy'amandegeri nukuri birateye isoni none kabanya kubahariza cyangwa kwiba cyangwa ngo cyangwa gutendo girane
bakibaza ingene bagiye kubaho muri iki gihe ngo nibashashaho mu isambi ya Murongwe ntibabona aho bo kwisumamo
ibintu baduhaye ntibishobora kudukwiza iminsi 20 kuko urabye nk'umunyu niwo uteka iminsi 20 amavuta ntakwiye nikoroboye na zitatu ibyo bintu ntabwo bishobora kutumaza iminsi 20 ubufu bwobwo ni nk'iminsi 3 bakaba buraheze none wumva iyo yindi minsi izo bisigaye kimwe n'igihe uzo buri kurarya gute atawe ndoba mfite n'itora kandi nta naho narinye kandi nkiri mushya
iyo miryango 155 y'impunzi z'abarundi rero yajeho muri site ya Murongwe muri Repubulika ya Intwaro Rusangi ya Kongo bari bamaze umwaka urenga mu ikambi y'agateganyo aho bita Monge Monge mu gisagara cya Bahaka twarondeye umuyobozi w'ikambi y'impunzi ya Murongwe kugira ngo yishashirize kuri iyo myidogo y'impunzi turamukena
mu gisata cy'amagara y'abantu naho abarenga 70 nibo batowe umugera wa coronavirus mu bitaro bikuru bibiri byo ku mugwa mukuru w'intara ya Ruigi mu mpera z'indwi heze nk'uko amakuru ava mu Ruiga bivuga abandi 21 nabo batowe mu makambi abiri y'impunzi ari muri Nyankanda na Bwagiriza izo mpunzi zo bazanduye uwo mugera kubera abarwayi bungurujwe bavanwa mu gisagara ca Ruigi bakajanwa kugwarira mu bitaro bibiri byo kwisumo muri komine ya Butezi bamwe mu baganga bakaba bafise ubwoba kubera umuvuduko ico kiza kiriko kirafata muri iyo ntara inkuru tubaza Ben Akserakana
umugwa mukuru w'intara ya Ruigi ufise ibitaro bikuru bibiri byarengewe n'ibitigiri by'abagwaye ikiza cy'umugera wa corona mu mpera z'indwi iheze nk'uko amakuru dukura mu bitaro byo mu Ruigi abivuga nuko ibitaro Rema biharugwamo abagwayi barenga 60 naho ibitaro bita Hopitali Rurade Ruigi bikaba bifise abagwayi 16 ni ukuvuga abagwayi bose 76 muri iki gihe abagwayi bashasha b'ico kiza barungikwa mu bitaro byo muri komine ya Butezi ifise ibitaro bibiri iyo komine ikaba ifise kandi amakambi abiri y'impunzi nayo akaba kandi ibonekezamwo abanduye ikiza cy'umugera wa corona kuva aho batanguriye kurungikwamwo abagwayi b'ico kiza abagera kuri 12 baramaze gutogwa mu ikambi y'impunzi ya Nyankanda mu gihe abandi 9 bamaze gutogwa mu ikambi ya Bwagiriza mu bindi bice by'intara ya Ruigi ibitaro bya komine ya Kinyinya na Gisuru nabyo byakira abagwayi b'umugera wa corona benshi igitigiri kitaramenyekana ariko ku bw'ayo makuru benshi n'abava mu gihugu cya Tanzania baba bahungutse igiteye amakenga cyane bamwe mu bakozi b'ibitaro bitandukanye nuko abategetsi b'ubushikiranganji badashaka ko ibyo bitigiri bimenyekana mu cegeranyo cyo mu mpera z'indwi iheze gitangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu ndwi iheze hakozwe ibipimo 27 mu bapimwe basanga baranduye umugera wa corona ni ukuvuga ibice 22% by'urugero rw'abandura ico kiza
Nikuri no nkuru ivugwa mu gisata cy'amagara y'abantu dusozereye kano makuru ndabashimire mwebwe mwese mwaduteza amatwi naho ubutaha mwari kumwe na Arisa Kimana mugira amahoro ahiwanyu.